mubandanya mukurikirana ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ibandanya bashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe turi ku munsi wa gatanu itariki 18 kwezi k'umunani nyene mwaka w'2017. Aha dusamiranira ni Washington DC. Muri kumwe nanje Aloyse Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya wa cakiganiro muri sanga mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi twagihariye abakenyezi nkuko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ariko tusabe abaduteze amatwi ndetse n'abatumire bacu babanze batwihanganire gato, mugenzi wacu Thomas Kamirindi adushikirize amakuru avurwa mu karere. Thomas, mu karere havugwa make?
Urakoze Aloyse. Mu karere inkuru nyamukuru mbari ko mvuga ni mu Rwanda, Perezida Paul Kagame watangiye kumugaragaro manda ye ya gatatu y'imyaka irindwi. Yarahiriye kuri Stade Amahoro i Kigali imbere y'imbaga y'Abanyarwanda, abakuru b'ibihugu n'abahoze ari abakuru b'ibihugu benshi. Mumbabarire, intumwa yacu i Kigali Edi Rwema turi kumwe kuri telefone. Edi we, niko watubwira aba bakuru b'ibihugu n'abahoze ari abakuru b'ibihugu bari muri uwo muhango?
Abakuru b'ibihugu bari muri uwo muhango bagiraga hafi kuri 17 barimo ndetse n'abakuru ba za guverinoma. Hari Ibrahim Gali wo muri Repubulika ya Sahira, hakaba hari perezida wa Repubulika ya Centrafrica, hari perezida wa Namibia, hari Salva Kiir perezida wa Sudani yepfo, hari Edgar Lungu wa Zambia, hari Ali Omar Bongo w'igihugu cya Gabon, hari premier ministri w'igihugu cya Sao Tome, hari Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo, hari Mahamadou Issouf wo mu gihugu cya Nigeri, hari kandi perezida wa Djibouti, hari Omar El Bashir w'igihugu cya Sudan, hari Uhuru Kenyatta nawe uherutse gutorerwa kuyobora igihugu cya Kenya, hari Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, hari Idriss Deby wo mu gihugu cya Senegal nako cya Chad, hari umuyobozi wa Senegal Macky Sall, hari perezida wa Togo, hari premier ministri w'igihugu cya Ethiopia, hari kandi na Alpha Conde uyobora Gine, akaba kuri ubu ari nawe uyoboye Afrika yunze ubumwe. Twabibutsa ko umwaka utaha igihugu cy'u Rwanda aricyo kizaba kiyoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Abandi banyacyubahiro bari bahari nk'uko wari ubivuze, hari abahoze ari abakuru b'ibihugu barimo Benjamin Mkapa wayoboye igihugu cya Tanzania, ndetse benshi bakaba muzi ko ari nawe muhuza mu biganiro by'Abarundi. Hari Olusegun Obasanjo wahoze ayobora igihugu cya Nigeria, hari Pierre Buyoya wo mu Burundi wahoze ayobora igihugu cy'u Burundi. Tukababwira ko u Burundi ndetse na Tanzania butari buhagarariwe n'umukuru w'igihugu muri uyu muhango. Undi wahoze ari umukuru w'igihugu wari uhari ni Festus Mogae wo mu gihugu cya Botswana.
Biragaragara ko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abaturanye nayo itari hagarariwe.
Yari hagarariwe ndibaza ko na perezida w'inteko ishinga amategeko niba ntibeshye.
Perezida
bari bahagarariwe.
Perezida Kagame ikintu cy'ingenzi yavuze mu ijambo rye ni nk'ikihe?
Ikintu cy'ingenzi yagarutseho cyane yongeye kwikoma amahanga, avuga ko amahanga adakwiye kubwira Afrika uko ikwiye kwitwara cyangwa se uko ikwiye kuyoborwa, akavuga ko Abanyafurika ubwabo aribo bakwiye kugena icyo bashaka Afrika kuba, aho kugira ngo buri gihe bahore basabwa n'amahanga guhindura uburyo bakoramo ibintu. Ikindi yagarutseho cyane cyane ni ugushimira Abanyarwanda, yavuze ko bamugiriye icyizere, nawe avuga ko ubwaba Abanyarwanda nabo bigiriye icyizere. Ikindi yagarutseho gusa nuko yashimiye abakandida bari bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu abo ni Dr. Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kimwe na Philippe Mpayimana wari umukandida wigenga tukabibutsa ko gusa muri ayo matora Perezida Kagame yatsinze n'amajwi 98 n'ibice hafi 7.
Edi Rwema urakoze cyane inkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye urakoze
urakoze
arakoze mugenzi wacu Thomas Kambirindi hamwe na mugenzi wacu Edi Rwema I Kigali mu Rwanda ni kwirahira rya Perezida Paul Kagame.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika imiryango itari mike mu Burundi na cyane cyane mu bisagara irafise abakozi ikoresha mu mazo yayo. Abo bakozi kenshi na kenshi bitwa baboyi n'abayaya bajejwe imirimo itandukanye, bategura imfungurwa, barera abana, bagatunganya n'ibindi bikorwa byo mu nzu y'abakoresha babo. Ariko umubano hagati iyo mirwi ibiri rimwe na rimwe ukunda guhungabana, wahusanga abakoresha bidogera abakozi ko badakora neza mu gihe urundi ruhande ruvuga ko agateka kabo gahonyangwa. Akarorero kamwe nuko bishika umukozi agakora amakosha ubwo nyine agaca yirukanywa ubutarariye atabanje no kugabishwa, ndetse rimwe na rimwe akirukanwa no mu ijoro, ibishobora gutera ingorane ku mutekano wiwe no ku mutekano w'igihugu muri rusangi. Abahasinzikarira cyane n'abakozi b'abakobwa aribo bitwa abayaya, aho usanga baca bahura n'ingorane zitari nke zirimo gufatwa ku nguvu, gutwara amada y'ishushu, kujya mu mirwi y'abadandaza imibiri, kunywa ibiyayura mutwe hamwe n'ibindi. Abagirizwa cyane kugira uruhara muri uko kutubahiriza agateka k'abakozi bo mu nzu n'abakenyezi abitwa ba inabuja kanatsinda ni nabo bakurikiranira hafi abo bakozi ku munsi ugeranije n'abagabo babo. Urunani Katede mu Burundi ni Collectif des Associations des Travailleurs Domestiques du Burundi ni mu Gifaransa, bivuga ngo n'urunani rw'amashyirahamwe ahurikiyemo abakozi bo mu nzu mu Burundi, ruvuga ko abakozi barenga ijana aribo rumaze kwakira mu bigo rwashyizeho kugira bafashe abo bakozi mu kubaronsa uburaro mu gihe baba birukanywe muri ubwo buryo. Mbega niki cyokorwa kugira iyo nyifato yaba yabo bakoresha cyane cyane b'abakenyezi n'abo bakozi babo ihinduke. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri wa gatanu ku bakenyezi twatumiye Richard Manirambona arongo y'urunani Katede Burundi, nkuko twabibabwiye n'urunani rw'amashyirahamwe ahurikiyemo abakozi bo mu nzu mu Burundi. Twatumiye kandi na Madame Belize ndiho ku bwayo n'umukoresha akongera akaba umuremesha kiyago mu rundi runani rwitwa Katede E, ni ukuvuga Collectif des Associations de Travail Domestique et des employeurs du Burundi, ni ukuvuga ruhurikiyemo abakozi bo mu nzu n'abakoresha babo bagiye hamwe mu ntumbero yo guhangana n'icyo kibazo. Richard Manirambona turabaramukije.
Mahoro neza nyakubahwa mwenyeze makuru.
Urakoze. Ndamutse kandi na Belize ndiho ku bwayo. Belize turabaramukije.
Ndabaramukije mwenyeze makuru, ndabaramukije n'abandi batumire ko turaganira muno mwanya.
Ego me duhere kuri wenyene Belize ndiho kubgayo muri hurukiye murunani ruhurikiye mwabakozi bo munzu hamwe nabakoresha babo mwagiye hamwe muntu mbere yo guhangana n'ico kibazo duhere kuri wowe nyene mwo tubwira ibintu nyamukuru bitera umwumvikano muke hagati ya mwebwe nk'abamabuja nabo bakozi bo munzu mukoresha
Ego me hariho ibintu bikuru bikuru nkuko ndabiri mu kandi burene cyago hari amakosa menshi abakozi bo mu nzu bakunda gukora uba wamushyize mu nzu kumwizigirwa ariko wagendiye wirirwa ugarutse ugasanga wakwibye urera abana abana yabafashe nabi arabakubita ari ibikenewe nta byagiye akora neza aho ugasanga yakoresheje nabi ibyo wamushyigiye akandi wakegwa ari guteka ugasanga bimwe yabigurishije ku bakozi nkawe ibindi yasesaguye yasese uko yishakiye gutembera cyane ugasanga yagiye kuyobera ugasanga bakwibye ubwo busuma ugagiza uwo wasize mu mutwa niwe uba wahaye igikorwa cyo gucunguza ari nk'abarera abana baba bakora ibikorwa byo mu nzu byo kureba abana gucunguza cyane cyane hari igihe usanga byashyitse ugasanga abashinga nawe byabagoye ugasanga yabikoze kuba icyo gihe twebwe abamabuja bawe yadusavuza bigatuma tuduza isavu kumva wamwirukanira umwanya wose ubonye utarinze kwiyumvira ingaruka mbi ahavagira bikuru bikuru bisa n'ibyo yego
ariko nkuko twagarutse yuko ari mwebwe nyene muba hafi yabo kandi na mwebwe mufata kenshi ingingo zo kubirukana harabidoga yuko mubirukana mwijoro mutana bateguje mutana bahanuye icoco kivuga kwiki
ico cyo kwiruka bitabantu bitateguje biza ukuntu nawe uba waramurose hari igihe uba umaze iminsi wasize mirimo byamwe wirirwa muhira n'abana ugasanga uramukeneye cyane ku buryo umurose aho abavuye hose utabiraba ugatera winjiza mu nzu umufatana kugira ngo bikunde asigarane umuhana hari yibiriye hanze agashika kuri uwo mugoroba mu gihe rero naho agiye akoze amakosa nk'ayo urabira igituma umwirukanye kuri wowe watavuye kandi benshi barabeshya niyo bava naho bahora bakora ndetse n'akaranga muntu zaba bakagihindura muyitegerere umutohoza ukumva ibyo ahubwiye ntibisa iriko akoze ikosa gatoye usanga watavuye cyane ugaca umurungika
naho haba mu ijoro utarabye n'ingorane bahura
nawe yagusabye cyane ko umuntu wamutsindikije umuhana biragoye bamugiye muri byose
ego me murakoze rishari manirambona nawe tukuze ko muriba ngo mugakubita abana mukagurisha ibintu mukayerera mukiba n'abagore babantu aho ndiko mvuga abayaya rishari ivyo vyagirije muivuga kwiki
ego murakoze cyane ama yewe nagomba mere nkubi bizza ivyo vyagirije ivuzwe na Belize yewe tukunaniza amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu Cape de Burundi nagomba ndabamenyeshe yuko ibibazo by'abakozi bo mu nzu twararikiye bijya no hino amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu uko yagiye ashingwa twagenda duhanahana ibyiyumviro ugasanga urongoye ishyirahamwe n'urongoye rimwe bose bafite bya byiyumviro bagiye bahabwa n'abakozi bo mu nzu batandukanye yumviye nawe Felide mucyo mumumbariza bw'umuntu w'umumabuja ashobora kugenda ruguru agakura umukozi wo mu nzu mu yindi ntara amukiye mu yindi ntara akamumanukana mu gisagara cya Bujumbura ariwe yamuzanye amuzanye uwo mwigeme dufate akaruro nko ku mwigeme yishyire mu kibazo nawe n'umudamu yishyire mu kibazo cy'uwo mwigeme uwo mwigeme amuzanye mu gisagara cya Bujumbura kumuha akazi namba ari kurera abana harabata kubaza abantu na kudandaza mu dupapiteri n'ibindi n'ibindi amumanukanye akaza kumuha akazi nambara ako kazi ko mu nzu cyangwa akandi kazi atariko kose agiye kumuha ako kazi amukanye mu gisagara cya Bujumbura bagapfa akantu gatoya abamabuja nabo rero barafite ikibazo iyo azanye umwigeme agafika mu nzu yiwe akoga agasa neza ahagura icyansi mu yandi amafaranga akorera akarigorora inzito ziza akabona yuko umwenda agomba kumutwara umugabo mugabo atari we wumvise ko batabagirira ibyitwazo uwo muntu ubone uwareba abana ngo atamutwara umugabo
mugabo atarije ariko ka ukarenganya nyine twagiye hamwe kugira ngo tuyanirize ama ibintu rero akiye amwirukana mu joro gasa kubijoro niwe yamukuye ruguru uwo mwigeme nta nasasa ndaro nta kintu cyo cya ruguru ibijumbura nta bantu baramenyana igikorwa cya mbere ibyo bya Amerika bimumbarize uwo mukoresha yoba cya mbere uwo mwigeme atakora isurondera umumenyerano mu bakozi bagenzi be nambara abateka nambara abanyezamu kandi ibintu by'amajyambere bari kubarubaka bari abanyezamu arinjye atugeye atakitaheze none nagomba mumfashe ndo nkaho ndyama icyo gihe rero urumva amubwira ati ngomba kujyamise mugamujyamise akoresha we watarize rero nta mbugikirara mu nyama wa muhungu akamwikora ko biba bigeme rero mutamusanga babyaye abana bakabaniza abandi babyara abana bakabata mu ibarabara niba abandi usanga bariko barasabiririza abo bigeme niba abandi usanga afite umusaha w'ibihumbi bitanu adandaza imyumbati ibiri n'imisitiro y'ibiyoba kubera atakundi yogira aho rero twese twama tuvuga ati umuntu mukugura ibihumbi agura ikipaso ugasaba mbere na leta y'u Burundi yuko abo bakoresha birukana abantu mu ijoro aribo baba bamanukanye bakirukana abakozi babo ibyo dusaba yuko bakurikiranwa n'amategeko bagatangura kutabara ahantuwa na mirukane ku murango amuha amafaranga ye yakoreye yidugire mu bugwaneza bw'iwe ntangere hama arondere ubundi muzima handi nawe arondere uwundi mukozi ibyo rero ibyo twarabibonye tumaze kubibona uko mukoresha yavuze ibyo numvuga yuko hamwe yagiye abeshya ego nta mwongo buri cyako ibidahibwe iyo twarabonye abakozi batandukanye hari abo bavuga mu nzu nk'uko yabivuze bagaterura bakigura ukomba amazi hari uwo twafashe yashyize umwana muri firigo uwo twebwe nk'abatetsi n'amashyamba y'abakozi bo mu nzu nk'uko twamufashe tumusize inyamiramazi hari uwo twafatiye ahantu h'ikinyabusamo muri komine biteye bita amafaranga uwo twamusize inyamiramazi hari igihe nk'icyo umwana umufatira mu ntara ya Gitega uwo twamusize inyamiramazi ariko abo bakoresha nabo ni uko bavuga ngo abakozi barabagirira amakosa muganzi bibutse ba bandi bahora bagurugura amapasi bamwe bahora baturiza wa mukoresha akoresha umukozi w'amezi atanu akanta kumuhemba yanze kumuhemba agatinyegeza ipasi cyangwa akanyegeza televiziyo agakavuga ngo umukozi wanjye ariba kugira ngo yirukane mu gihe batamuhenze atamufungiriza ibyo rero nibyo byatumye duhaguruka burundu niko amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu kugira ngo tubirwanye tubyiyamirize hagati yo tutavuga tuti umukozi niwe muntu reka ndababwira
Ego Richard wihangane gatoye ibibazo ni byinshi ndumva yuko ufise byinshi urega abo bakoresha ariko inge tubanze twakire umunywanyi wa mbere yifuza kubaza turaza turagaruka rimwe na rimwe kuri ibyo bibazo Eric kuri telefone muratwumva
Ego cyanda wumva
Eric irindi zina mwitwa nde muherereye he mwifuza gushikiriza iki
irindi zina ni kwa Eric Hategekimana Eric aba ndi mu karere ka Rusizi mu gihugu cy'u Rwanda yewe cyane nari mfite nabaza ngo ese buriya ko abakoresha birukana abakozi cyane cyane b'abakobwa rimwe na rimwe babirukanwa na ba nyirabuja babaziza ko wenda bashobora kuba baryamana na ba shebuja buriya nk'ubwo ngubwo ubutegetsi bw'i Burundi bwo bukoraho iki kuko icyo si n'icyo kiri mu Burundi gusa n'ahandi no mu Rwanda biba bihari uretse ko atari cyane nyine aba mfite n'ikindi kibazo kigiraho giti ese buriya ko babirukana nijoro iyo aramutse agize ikibazo ari nijoro avuye mu rugo bamwirukanye buriya abo bamwirukanye bakurikirana umutse nibyo bibazo nari mfite
murakoze urakoze reka tugaruke kuri Madame Belize ndiho kubwayo Eric Hategekimana mu Rwanda aravuga ati abategetsi bayibona gute nta mutegetsi turi kumwe muri iki kiganiro kugira nawe agire ica bivuze ko ariko aragarutse kuri ico kibazo mwari mwana ashikirije namwe yuko abo bakobwa babiba bagabo banyu ntimubona yuko amakosa ari ku bagabo hako muyata kuri abo bakobwa
ya nkuko bisanzwe amakosa umugabo wawe abari umugabo wawe ikosa ubugura ari muri inda kugira ntari kwemwe ariko uwo mukozi nawe nyene awifitemo n'uruhara nicyo gituma rero mu gihe byamaze kuba uca mbere ubanza kuraba icyemezo ko ari byo
mubibona gute murawifatira umwanya wo kuvyiga atari guta abantu mu mporero mugace mufata icyemezo ubwo nyine mutabanje gufata umwanya wo kuvyiga by'ukuri
ya
ya kera sininda wala kifuara umubatike ki inyadata uja kabiko emerero ama tekuiko emerero wabata wa mfunga nae wawe haifuwa nisweni akalihakana ama tekuihakana wewe uchipata desize uko usensiwa kumiru kana ikigwa ukatigako ya mazekuji nyumayuru gogea na hafe awa andanya kera makusa murugo haayo
Ego me Eric kandi nyene si Eric mugenzi wacu turi kumwe umunywanyiri Charimane irambona nawe yabagirije yuko mwagiriza abo bakobwa ngo mukanabaturira mukabashitura n'amapasi arabo mushira mu mafrigo harabo mukorera ngo ibintu bitari bike kandi bihungabanya hagati ya kabo ivyo byoje bivuga kwiki
mukozi amaze gusohoka mu rugi wawe agiye ategerezwa kukwambika ibara hari n'izi hakubeshera kugira bikunde ahagiye bamwakire babone ko yaragowe muri icyo gihe wamwirukanye amasaha nk'ayo ibyo yokwagiriza byose nawe bakubeshera biratahuye gutume ngo wabisiguye ariko atari byo wamukoreye by'ukuri ego niko ndabibona ko ntotubyumva kenshi umukozi yasohoke mu rugi wawe atarondera ibirego kugira bikunde iyo agiye yatsize nk'uko atakosa afise
ego me Charimane irambona hariho ibigo muvuga yuko mwashinze byo kwakira abo bantu babahohotewe ivyo bigo birihe mumaze kwakira bangana iki kugira turabice kibazo ingene kingana
ego murakoze ariko mbere yuko nitsira kurije bijanye n'ibyo twashinze nagomba mbanze mbekeje uwo mukoresha serivisi gatoya nubwo yuko uwo n'umugambi abo bamama bamwe bamwe babakoresha bahinze kugira baronke ingene baheranira abo babone baba bakorera naraza kwibataye mu mutwe kumbajyanye naho hatanye byo kongera kwishyura ko yabaye umwigeme avugije yigeze ajya gusaba umuhungu kanaka ngo baryamane ari wamwitangurire bitumba rero nk'umuyaya nk'umugoni yo bakobera umuntu ingene yogenda gusaba sebuja amusaba ngo baryamane icyo gihe rero twe tuvuga yuko ari ibinyoma kuko namba sebuja ariwe yo bagiye gupanga wa mwigeme ahubwo bo bohiga ingene babana neza n'abagabo babo bituma abagabo batata kumusiga abayaya bahabo mugabo abo bigeme twe tukabona yuko atakosa barimwo cyangwa atawuhara abashiramo kuko umukobwa akora akazi ko mu nzu rero nk'ahera ngo agende gupanga sebuja abanamutinya ama kirisho kibazo kibyo bigo naho ababyeyi yuko turafite ikigo mucarama ama turafite ikigo ingozi aho bita ku Muremera ni ukuvuga rero yuko tugenda kwakira abantu benshi icyo kigo dufite mucarama kiramaze imyaka ibiri irenga kimaze gucamwo abakozi barenga 111,300 nibo bamaze gucamo gushika uno munsi 111,300 hanyuma muri inzu honyine hasiyemo abashyika 98 namwe ndabiraba ama ingozi naho nibaracamwo mugabo icane ama rero twebwe tumaze kubyihuta tukabona izo ngaruka mbi abakozi bo mu nzu babandanya bakora twavuze tuti ibyo yuko bibandanya byigwa kuko nta muntu uri afite ibyangijwe umwanya umwe ndetse namushyigira gato ntamwe ngo uri afite ibyangijwe abo bakozi b'ibisigura kubera ibisigura ko tumaze kuko bakorera abakozi babo abakoresha babo ariko rero tuvuga tuti nubwo reba yamukoreye ikosa si byiza kumwirukana mu ijoro kuko ashobora guhura n'abasuma cyangwa abandi bagizi ba nabi bakamwonona bakamwinjiza cyangwa bakamugirira nabi icyo gihe rero tugomba tukatwisura inyamiramabi kugira duhamagara uwo mukoresha zimubaze igituma uwo mukozi yamusubiye ruguru akamuzana ibigongora byo akamujyanga hafise agatamwirukana saa munani y'ijoro kugira ngo ibizoba byose n'ibitohore bibazwa abo bakoresha icyo kigo rero twashyizeho ikigo cyo kwakiraho ngo baryame gusa bararyama mugabo kandi si kuryama gusa batararonkeraho n'inyigisho kubera twavuga yuko na none hariho abakora amakosa hari abayirukanwa ku buzi kubera batazi ingene bateka hari abirukanwa ku buzi kubera batazi ingene bishyura bishyura n'abo bakoresha babo hari abirukanwa ku buzi kubera imvo nyinshi zitandukanye aho rero hariho umuntu yabyize yabinonotse w'umusosiyoloje iminsi yose gitondo umugoroba abazindukiza ku nyigisho abigisha ingene bazifata nambara abigema akabigisha gusasa akabigisha kugorora akabigisha kumesa nambara abateka akabigisha guteka tuhiriwe tuhijije honyo noneho nanyene cyubahiye mu kuri cy'Uburundi hari ibikoresho yaduhaye yaraduhaye amakiniyere ama microonde ama machine yo gusinyama n'ibindi bintu abo bakozi rero bisanzwe tuzigishiza ku mwaka w'ukwinzi karatari profita bagaca babyizira ko bagacabahabwa n'impanuro n'ingene nibasubira kuronka ubugira bifata neza ku bakoresha babo.
Ego me kubijyanye n'ibyo byo kwiba abagabo b'abandi hari inyigisho mu bitanga ko isegonda imwe gusa
ibyo turabitangamo inyigisho cyane kabisa ni kuvuga yuko bidashika rimwe rimwe ndavuga ngo bitarimwe rimwe ni kuraba yuko uwo mugabo atari we yagize uruhara rukomeye kuwo mukobwa cyane kuraba yuko uwo mumama nawene iri byo bahinze bazaba bigize inyigisho barahanye inyigisho n'ingene bafasha abagabo neza kugira uwo mugabo ntareke umugore wiwe ngo ajye kuyumvira umuyaya wiwe urumva rero nicyo gituma rero naho tubaha inyigisho urahivuga tukabakoresha nabone bararaba bibyishyanye ingene ngo zubakwa.
Urakoze Richard Impanira mbona reka twakire Gregoire kuri telefone. Gregoire muratwumva?
Yego ndabumva neza.
Gregoire rindi zina mwitwa nde muri he mwifuza gushikiriza iki?
Mwitwa nde ndo kubyawe ndi Bujumbura. Nagomba mvuge ku kuri ibi bijanye n'abayaboyi n'abayaya.
Munyarutse.
Ababoyi n'abayaya ni Burundi mu bisanzwe biragoye ko umuntu muto ashobora kugira ijambo yararenganwa ku buryo budasanzwe bavuga ko ahera muri byose akora amahera nta muntu n'umwe yita agateka kazi na muntu cyane cyane abantu bato rero baratinyizwa birenze urugero ngabundi ndavuga ko nk'abo oyi bitwa baserutira agateka kazi na muntu nk'abo oyi kugira bafashe ababoyi n'abayaya bakwiye gushinga nka sendika yabo ahandi maserivisi yose bafite amasendika bavugiramo ibibazo byabo ariko ababoyi n'abayaya ndibaza nta sendika bafise
icyo
kintu nk'uwo oyi yoba afashije cyane abantu bato bato agateka kazi na muntu kakubahiririzwa ariko ino i Burundi ahantu umuntu mutoyi ageze havuga amahera arenganijwe na shebuja canke na nyina buja kubera bata amahera afise yo gutangira iturire abo bapolisi canke abajejwe intwaro ni urubanza rusharuhera abantu bato cyane ni Burundi.
Urakoze Gregoire reka twakire na Niyonsaba muratwumva?
Yego ndabumva.
Niyonsaba muherereye he akandi kazina kanyu?
Nitwa Niyonsaba Corneille ndi mu Rutana. Iyo mumvise amajambo nk'ayo n'uboyi cyangwa umuyaya
ego
cyo ni bazamwe katari gutahura neza icyo bari mu bisanzwe iyo twumvise umuyaya n'uwo afise umuryango wose mu minwe iyo ashobora kwica umwana ashobora gushaka kwica serugo ashobora gushaka nyarugo ashobora gushaka n'abana biwe bose umuryango gahona sinumva impamvu rero uno munsi mu gihugu cy'u Burundi habariho abamama cyanke abapapa bafata nabo abo bantu bari muri ako kazi kandi sinahura n'igituma leta itabishyigikira abo bantu ba mbere bashobora kuba aribo batunze imiryango myinshi bamenya amabanga ya mbere mu nzu cyo kanoga yuko defensore de secretaire general de famille rero nagomba mvuge gatoyi nisasa n'intererano rero nabasaba ko bogira desendika bogira ahantu bakagirira inani leta ikabashyigikira ku munsi mukuru w'abakozi ujya abagize desendika y'abakozi n'abakoresha akavuga akabashyiramo kuko nibo ba mbere bafatwa nabi kandi bahembwa make bahembwa mu buzima unagoye ego nibyo barabayeho neza kuko urabona ntacyo baba babuze baragira bagafungura bagahembwa umushahara muto ariko ugasanga inarujyaho umuntu ariko aratuka umuyaya wiwe akamwirukana bamwe ugasanga bapfa umugabo ariko gupfa umugabo si kimwe umuyaya si we yarondeye umugabo wiwe w'igitsina yatumye arondera uwo muyaya uyu inarujya rero ntakwiye kwirukana umuyaya ahubwo akwiye kumubaza bukebuke hanyuma akabwira umugabo wiwe iyo bibaye uko rero ibyo bintu byociye bica muri sendika yabo ikaba ariyo ikibyiga uwo muyaya akajya gushinga ubuzima sendika yari kumufatira ibihano akava mw'uwo mugwi kuko abagiye gusambura urugo rw'abandi.
Murakoze cyane Madame Belize ndiho kubwayo barabandanya bagaruka ku bibazo by'abagabo banyu ko aribo batubahiriza imibano iyo mu ngo zanyu ndetse banagarutse kuri iki kibazo bavuga yuko abo bayaye ari bo bafise mu minwe bakigarutse ko mu minwe ubuzima bwanyu ico kintu cuko ari wafise ubuzima bwanyu mu minwe mwebwe nk'abakoresha babo cyane cyane abakenyezi mu mitwe yanyu muracyumva
murakoze kunyengera ijambo ego me turabizi neza ko ari wafise ubuzima bwacu n'ubw'abana bacu ndetse umuryango wose wa muri iyo nzu nibo bafise ubuzima yabo kuko ibyo dufungura uko barera abana bashobora kubitira rimwe kandi uko byogenda kose wokwirengana ko ntawo bakurikirane basanga nicyo gituma ego turabafata basanga bakoze amakosa twagise amacavu maremare ako rimwe na rimwe turigarura tukamenya ko nabo bafite akazi gakomeye mu rugo muganaho nyine iyo bakoze ikosa kubahana yaba bikeneye kubwira umukosore bibaye ngombwa ubonye byase ko umukosora uramurunguka nta kundi
Ego mereka tubaze Richard nawe Richard Manirambona hari uwagarutse kubijyanye na sendika hari ico muri yumvira kugira sendika ibahuza canke amategeko abagenga hari amategeko mu gihugu abagenga ariho umwanya muto
bena gaba kuvuga yuko abakozi bo mu nzu bwabo nabone iribyo yuko bakanura kuko ibyo bariko baravuga canke bariko barabaza byabayeho kera mugabo abakozi bo mu nzu bwabo bari mwegeze ntibasine kujya habona wajye kitano kirere cy'ukore cy'iterikira urunani rw'amashyihamwe y'abakozi bo mu nzu za Tete Burundi ukorera mu cyarama no kumuremera bizumvikana rero inge na runani nanyine cyo mu kigo cy'u Burundi atanze n'imperano kugira abakoresha abakoresha n'abakozi babane mu mahoro ugasanga wa mukozi ubwiwe niwe atarudi rero novuga yuko dufatiye kuri ibyo leta y'u Burundi kubijyanye no kwemerera amashyirahamwe akorera mu gihugu nta kitakoze ayo mashyirahamwe yarayemeyemezwa n'amategeko abagereye ama ku ruhande rw'ibyo kuzita sendika uko intara zose zingana zigize Burundi hariho sendika kandi yemewe n'amategeko yemeje na nyakubahwa umushikiranganji w'akazi ama iruhande y'iyo sendika hariho urundi runani mpuzamasendika zitwa SNCD Federation Nationale de Syndicats de Travail de l'Etat du Burundi ubwo narwo akaba inagenda ruserukira imbere y'amategeko ni ukuvuga rero urwo runani rw'amashyirahamwe ruriho bisanzwe bigeze iterambere ryabo hama amasendika agiye guhamya agati y'akazi kabo ariho mu ntara zose hanyuma hariho n'umunani mpuzamasendika yahuza kandi byemewe n'amategeko ikimenyamenya ni uko ku itariki imwe y'umunsi mukuru w'abakozi haba mu ntara ya Ngozi haba hehe hose aho bashoboye kudusira bakajya kwidusire no mu ijambo ryavuzwe n'uwuserukira abakozi yarashyikirije neza mu ntara zose zigize u Burundi ibintu bijyanye na kompanyi za kaprobenefu zigenga abakozi bo mu nzu none wumva mu gihe kujya munsi mukuru w'abakozi no mu ntara aho nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendeye hari inzu havugwa ibyo byambo byerekeye abakozi bo mu nzu wumva ko hari indi ntambwe igihugu kiba cyashyize ko cyanke abene igihugu baba muri cyo rero tuvuga yuko abo bakoresha ni uko bari kurenganya abakozi hama abakozi nabo bakumva yuko bategerezwa kwegerana bakajya hamwe bakarondera abagenzi babo aho begeraniye kugira ngo bahanahane ibyiyumviro mbere rero hajya kurinda n'ikatete mu cyarama ubu twaraye tuhasize n'umukonseye gerizike ibyo by'amategeko yabinonosoye asanzwe mbere ari n'umwavoka kugira ngo umukozi adashyikirwa n'ikintu cyo kurenganywa azoze yisureho izomufasha ariko rero ikiye ngaruka nabo bakozi nyene twavuga yuko hari habiba hari habafashe basize abana mu mafirigo hari habatorokanye abana abo nabo nicyo gituma turiko turakora gusansuma ku bakozi bo mu nzu bose kugira imyitondoro yabo tuyimenye tuyishyire muri iyo gikiyere twateguye kugira ibyo bintu byo kwiba abakoresha babibuge bakarasiga mu nzu bagaca baterura ibintu byose birandoranwe n'imizi umuntu azoba yibye kugira ngo iyo gikiyere gusa azota agaragara hava nabo bava hamwe atafatwa byoroshye uwarata ari umugambi uri kuvugwa n'urundi rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu gikatete Burundi bifatikanije n'igishyirahamwe ry'abakoresha AEPD Burundi mu ntumbero yo kurwanya ubusuma n'ubundi bugizi bwa nabi cy'abantu bitira abakozi bo mu nzu atari bo bigaca bihanwa ikitirirwa abakozi bo mu nzu amarongo asansaba abariko barakumviriza baba abakoresha baba abakozi k'umukozi ubwa mbere yamenya yuko akazi ko mu nzu ari akazi keza cyane akagakora yumva agakunze yubaha umukoresha wiwe ari umukoresha nawe akamenya yuko umukozi wo mu nzu nk'uko babivuze ari bafite umutekano wa mbere naho yogira bamurinda bangana gute umukozi wo mu nzu abamufite mu ntoki ahubwo abakozi bo mu nzu yemura kwa abakozi b'imana kuko naho bagira ibyo bajya hano ngo batebe bihora ama abakoresha naba hagara bagatima ntembero tukabandanya gukorana n'iyo
Richard Mani rakiza murakoze twibutse bariko ratwumviriza ku kiganiro ari muri isanga turiko tuvugana ku kibazo kiri hagati canke imibano hagati y'abakozi n'abakoresha babo tuvuga mu miryango mu mazu abayaya hamwe n'aba inabuja babo bama bafise ibyo bafa ndetse bikanatera n'ingorane zitandukanye abatumire bacu dufise Richard Manirakiza arongoye urunani rw'amashirahamwe ahurikiyemo abakozi bo mu nzu mu Burundi Umutumire wa kabiri ni Madame Belize ndiho kubgayo numukoresha akongera akaba umuremesha kiyago mu runani rw'abakozi bo mu nzu hamwe n'abakoresha babo bagiye hamwe mu ntumbero guhangana n'ico kibazo kuri telefone turi kumwe na Fabrice Fabrice muratwumva
Ndabumva cyane
Fabrice irindi mwitwa nde muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
Yewe nitwa Fabrice Mani nakiza magaze igisagara cha Gitega Yoni cyari yari mere yano yukundo nusanga abakozi bo mu nzu hamwe hamwe bahohotegwa.
Yego.
Bahohotegwa n'abayinabuje cyane bashebuja ugasanga ntibabubaha. Ugasanga hamwe hamwe kandi babatuma n'ibikorwa bibarengeye bitabaha umwidegembyo. Ahandi kandi ugasanga n'abakozi nyene ubaha bayinabuje cyane bashebuja akazi bashinzwe ntibagakore baryohewe. Kachimengo bari ni bijye bakwegeye mu badashaka.
Gome Fabrice ari kicifuzo ciwe cyari cashikirijwe turafise irumva kuri telefone irumva muratwumva?
Yego turabumva.
Yego me irumva muhagaze he irindi zina ryanyu irumva?
Irindi zina ryanje ni irumva Fabrice.
Oh. Muratubabarira mwitwa Fabrice namwe sawa bandanye
Yego jewe
Mhm
Nariko ndakurikirana ico kiganiro nari kuri Facebook nari nabonye ico mwashizeho nari nanditse
Yego
Ibyo bintu birabaho kubera je hari ahantu nk'umukozi yigeze gukora muntu ze yigeze gukora ahantu uwo twabana Yaramaze nk'amezi munani Batamuhemba Icyo gihe rero batamuhenze ageze kwishyuza wa mushahara wiwe. Inabuja wiwe yaciye amwirukana. Amwirukanye agarutse kwishyuza amahera yiwe. Bagumye amutuka mufata nabi. Baramwaha gutinda batakimugabura ninja kandi ari ngavuga ati jempa amahera basifume ngenda. Bacha baramwima rero bageze kuyamwima rero araburi yaje kwitwara arabura na hamwe yaje kwitura. Icyo gihe kubera yari umugenzi yari umubanye yari nanyegera arambye ati je nabuze n'icyo nokora. Kubera wowe nta nuburyo yarafise gutuma gutuma aronka ingene ashobora nk'umuntu mukomereza amahera yiwe acyarahebira rero afana agahinda kubera harageze n'igihe avuga ati tuma muba muri mpa kubera yarakorera ibihumbi mirongo ibiri byari ibihumbi ijana na mirongo itandatu ati tuma muba murama n'ibihumbi mirongo itatu kubera mama agwaye nje kumuvuza hama ayo yandi zofuma ngaruka mu yami bukebuke baca bavuga ngo twebwe turakenye nta mahera dufite umuntu akaca yiyumvira ati ni gute umuntu ashobora gukoresha umukozi akamera amezi munani atamuhemba amakaca avuga ngo nta bukene ngo afise ubukene kandi yamwangaje azi ko afise amahera ubu rero ayo mahera twarahuye umudafu wa pasi yambwiye ati n'ubu y'amahera natsinze ndaheba ati imana je nizo nyishyuriza gusa n'ubu ntarayaronka ubu yarabuze aho yitwara rero ari ngaho muhira nyine nta kundi yati aronka ubundi muntu amuha akazi nyine
Egome murakoze madame Belize ndiho kubgayo ico kibazo hari nyicu gifite
Egome ese no kivuga ko kuko bizwe n'ibigira bibura no bugira bose kuko hariho bamwe bamwe bafite yongezwe kudahemba abakozi babo kandi bishyizwe ko nuko ataba ari kuyabura ariko ari bwo bube gito abasanzwe afite abakoresha bose urumva ntibameze kumwe ntibameze neza hari abakoresha bameze nabi n'abameze neza gusa baca baba bavuga bose ko icyarimwe ko bose bameze nabi kandi atari bo bose nicyo gihe rero turadufasha mu guhanura abakoresha aho baba bari ntagiye usanzwe undi muremesha kiyago ndabahanura ku byerekeye ukuntu bafata abakozi babo na cyane cyane umukozi agufata neza akwishyura neza anakubahira intembo umuha mu gihe utari kuramuhemba nabyo kuba ntiyakorera akazi neza
na mwonga uri tato ubudahitse ico gituma nanje ikizwa ndagikora mu guhanura abakoresha bagenzi banje.
Ego me ko tuzi abakoresha ari benshi kandi bakwiragiye mu mihinga itari mike y'u Burundi, mubashikira gute, muhanurana gute?
Turahanu kenshi turafite amanama amanama dukorana tukavugana cyangwa umubanyi w'ubufite kuko usanzwe icyo gikorwa bakiyemeje ukagenda mu mubana ukagira bahanura ubonye uko babana n'abakozi babo cyangwa wuzi twadukoramwo witwaye n'abandi bagenzi abo bakoba mama bagenzi bacu ukabahanura ukuntu ushobora kubona n'umukozi neza ku buryo batazo gukorera ikiri mu rugo iwawe. Kandi ubu hoho ngo nyakubahwa Mana yasigaye isari yaragize kenshi na kenshi turafite ukuntu duhura aho udashoboye guhura nabo barafite ukuntu abakozi kugira aronke akazi asimenyera konta n'umutwaye ibyo biratworohera aje kuvuga ko bamufashe nabi tubanga tugahanura umukoresha n'umukozi bari hamwe tukumviza ingorane yasize.
Yego turafise Nsengiyumva kuri telefoni. Nsengiyumva muratwumva?
Ndabumva neza cyane rwose. Mwiriwe.
Mwiriwe, mwiriwe. Nsengiyumva irindi zina, mwitwa nde, muherereye he, mwifuza gushikiriza iki?
Nitwa Nsengiyumva Elias, ndi muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura. Yego.
Yego me, mushikirize icyo mwifuza gushikiriza.
Nashimye kugira icyo nshikirije kubera jyewe ako kazi ko mu nzu naragakoze ikiringo kingana n'imyaka 10. Yangu urumva uraza kumva mu byo ndiko ndavuga yuko ndabizi cyane. Ikintu nashaka gusaba abakozi bo mu ndu baba bari ko baranyumviriza.
Yego ari kunyarutse turabisa abandi bifuza gushikiriza.
Yego me, yaba umukobwa cyane umuhungu akora akazi ko mu ndu namutse ari karanyumviriza nibaje mu ishyirahamwe. Hari amashyirahamwe nogwa karere amashyirahamwe umwizigirwa service rikorera muri zile nayo nyene mwatumiye uno munsi kugira ngo bazogire isendika kugira babandanye baharanira agateka kabo gukubera igituma batubahana sabo badukoresha abo bamabujya n'abadatabujya ntibatwubaha kukubera iki nta mategeko atubwenga dufise nicyo gituma natwebwe duca duhindukira ntitubahe kukubera atategeko na rimwe tuba tuzi tuba turiko turarenga kuko umuntu arashobora kwirukanwa azize gusa yuko acerewe iyo wamutumye ari nk'ibintu wamutumye gusumba. Enda guha karo rero nyakubaho aroyize ibaze nk'umuntu agutuma gusuma ibintu abagutumye mu isoko gusuma agaca kwagiriza yuko uzanye ibidakwiriye kandi ku isoko amahera bigugwa babizi yuko wabubahirije ibiciro kandi ari wenyine aba yabikwandikiye ni ukubera iki areka kukubaha kukubera iki nta tegeko rikugenga? Niyo ngorane rero ihari. Murakoze kumpa umwanya kuzwiga Amerika kuko naho bazoshinga amashyirahamwe atategeko ritugenga ririho nta kizovamo. Murakoze.
Ego me, urakoze. Ndumva yuko ibibazo ari byinshi. Richard Manirambo, na amategeko mu gihugu abagenga ageze hehe? Murakurana n'ubutegetsi mubigejeje he?
Je nagomba nanure abakozi bo mu nzu bariko barasyumviriza ntibatware ibintu bitariko. Kubera hari igihe umuntu atwara ibintu bitariko kubera ubumenyi buke mu bisanzwe travail domestique akazi ko mu nzu kari muri ibyo twita fedicere volumere ni ukuvuga n'akazi kariho ata mategeko y'ukuri agengwa n'ubucyanganji bw'akazi azwi akagenga. Ariko rero igihugu cy'Uburundi kivuze kigenda kitagira amategeko hariho amategeko agenga abarundi bose umukozi wo mu nzu nawe ni umurundi mu bandi. Mu gihe rero dufite n'umushingamanza yambara hajya kubiri ariko kadagedwe mu gihe rero umukoresha yurenganye umukozi wo mu nzu bisubiza yuko amategeko y'Uburundi yaba amasentare cyangwa inyamiramari bisigura yuko bidashyazikora hose byo turazi abakoresha benshi bamaze gushengerwa kubera bahotiye abakozi babo hari ababakubise hari n'ibyo dusubiza yarashengerwe kandi urubanza rwaraciwe arajya mu ibohero kandi ari umukoresha. Urumva rero nicyo zivuga ngo ni uko amategeko agenga neza na n'ibyose bya leta y'u Burundi cyangwa se ab'igikumu nibyo tuvuga ko amategeko ahana uwarenganije umukozi wo mu nzu atariho ahubwo abakozi bo mu nzu batabitahura twavuga aho dukorera ko ari hajya mu Cyarama ahandi n'ingozi hajya ku Muremera boza bakavugana n'umunyamategeko wacu akabatahuza akabereka amategeko y'igihugu nge navuga hanyuma kubijyanye n'abakoresha n'ibyo Belize yari karavuga ubisanzwe navuga ko atamwe ngo ubiza kubitangirwa baba bakoresha harimo beza harimo nabandi baba bakoze nabone harimo beza harimo nabandi nicyo gituma twe twafashe intumbero ikomeye yo kwegeranya amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu yose tuyashyira hamwe uburunani iyo ni intsinzi ya mbere yabaye babateye ko hari iyindi ntumbero yabaye yuko amasendika yose yo mu gihugu yagiye hamwe akagira urunani mpuzamasendika wemewe n'amategeko mu kiyangange w'akagararusinya iyo ni intambwe yindi yabaye kama rero ndacamuga nti abo bakozi bo mu nzu ubwabo umuntu ndava ngo ugire ikiri bugira babiri ni uko bumva yuko nyamugenda ko atari n'ibintu byinshi bategereza kurondera na bose bakajya hamwe bose bagiye hamwe twe twarihaye intumbero y'uko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ugiye gutangura uzohera ibibazo hagati y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha babo byaherengekeye kuko abo bafite ishyirahamwe ry'abakoresha n'ibigisha bakoresha ingene bofata abakozi babo natwe nk'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu tukigisha abakozi tukabakundisha akazi ko mu nzu dadoro tukabereka ko ari ubuzima ari akazi n'ubundi buzi tukabigisha kubaha abakoresha babo tukabigisha kuyo ngarwe twahawe na leta y'uburundi tukabigisha ingene bakinjika tukabigisha ingene bakira abakoresha babo hama mwavuga runani ruhuriramo amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha tugaca dutegura amaseminere ahuza imboneza z'abakozi bo mu nzu n'abakoresha bagahanahana ibyiyumviro ingene akazi ko mu nzu kotunganywa ingene abakozi n'abakoresha bubana neza bize yuko mu minsi imbere ngaha mu Burundi abakozi n'abakoresha bato babana nk'amareka muri karadiyo
ego me murakoze madame Belize ndiho kubwayo muhurikiye mu runani rw'abakoresha hari icyo muramara kwiyumvira ku bijyanye no gutegura kontra canke amategeko azobagenga mu gihe muba mwakiriye umukozi kugira mumenye umwe ahagereza undi ahagereza icyo ashobora guhanirwa icyo yemerewe icyo atemerewe kugira izo ngorane zive muri iyo miryango yanyu
eko me murakoze harakiwe gutegurwa amakonsa mugabo mu gihe umukozi umukuye ruguru ukimusikana bisabwa ko ngo wikingire mu ushobore kubyabana neza byose ukagira aho ubariza aho bamuhanurira barateguye amakonsa ushobora kwenda bakamusinga bakongera bakamuha n'ikarata ndangakazi ku buryo naho azoba yakoze ikosa wowe umwakiriye avuye mu yindi nzu uzomenya aho yahora akora n'ibyo yahora akora ndetse n'iyo konsa mukayisinya akabanza kuyimba akayimusomera akumva ahageza ahatangurira ku buryo n'igihe muzaba muri ko murakorana ushobora kumenya aho ugiye kwitura ibyo wamukuye azwi n'amategeko
egome murakoze turafite Jeremy kuri telefone Jeremy muratwumva
ndabumva
muri he mwifuza gushikiriza iki
yewe ndi makamba bagomba gushikiza ku bijyanye n'ibyo byo by'abakozi bo mu nzu abakozi bo mu nzu ariko usanga bafashwe nabi cyane bivanye n'abakoresha ugasanga abagize umuntu wa mu nzu hanyuma umukozi ugasanga yamwirukanye n'icyo gihe ugasanga yamwirukanye batabanje no kumubaza ukuntu byagenze ugasanga apfuye kumwirukana uko nyine rero nagomba kuvuga ati n'icyo gihe iyo umukoresha afite umukozi asanze ari amukorera agasanga yaroneye ibintu mu nzu kiza ntiyo muturubika yora ukuntu amufata nyine akabanza kumviriza ko byagenza akamusigurira hanyuma agafata ingingo yabanje kumumviriza fana guca afata uko abyumvika nyine
egome murakoze murahejeje egome murakoze ibyumviro ushikirije bisa n'ibyashikirijwe n'abavuze imbere yawe ariko tugaruke kuri Risharima Nirambona umurongo y'urunani rw'abakozi bakora mu mazu mwavuze ibigo mumaze gushinga byakira abo bantu bahuye n'izo ngorane mucarama ingozi n'ibindi ngo mwifuza gushinga igitega no mu zindi ntara z'igihugu uburyo mukoresha mu gukura he
baraciye umugani mu Kirundi ngo akimuhana kaza imvura ihise. Twebwe ubu turiko turadodora hirya no hino haba mu Burundi canke mu mashyirahamwe mpuzamakungu kugira turabe uwo dushyigikira. Hanyuma novuga yuko ubunyi nta buryo novuga bw'imfashanyo turaronka. Mugabo twarigeze kuronka imfashanyo ya sepefenereti tuko turayigisha ibintu bijyanye no kurwanya ikizamini nganda sida. Ama murumba twaronse inteyano ya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira turonke ibikoresho byo kwigisha no gukingika ayo masinzi y'abakozi bo mu nzu kugira ngo abakozi n'abakoresha bane mu mahoro bategura ibifungwa bimeze neza. Ama ibisigaye twebwe turikoka ubwacu tugashyira uburyo buke dufite hamwe kugira ngo izo mfashanyo zizoze kuza. Erega noneho twebwe mbere abagira neza bazodufasha mugabo twebwe dushyigikiye icyubahiro ikigikiye twebwe icyivugo cyangwa n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamavuga ati umwami mwiteze amahera y'abazungu bo hanze cyangwa iki. Nagomba nababwire yuko aro yizi twebwe abakozi bo mu nzu bari aha mu gihugu cy'u Burundi twese tugiye hamwe. Hama abakoresha ko bansinze ishyirahamwe bakajya hamwe ahubwo twebwe ntitoronka imfashanyo gusa twebwe tworonka uburyo ahubwo tworonka uburyo natwe tukaba abo gufasha n'abandi bantu. Abakozi bo mu nzu rero twebwe twaragiye hamwe turagira amanama atandukanye turabona yuko tutoka amatwitezo ko turi abo gufashwa ahubwo ariko tuwushyira ingufu hamwe tugashyira uburyo hamwe mugabo kandi turashishikara kudodora mu bagira neza kugira ngo bashishikare kudushyigikira ariko umwanya tutarabaronka twadukoresha uburyo bwacu kugira ngo tugiye kuri ibyo byose kuko urumva nk'icyo kigo cy'ingozi n'ikigo kinini cyane ikigo cy'ubujumbura ni ikigo cyiza cyane inzu y'amakaro imeze neza hariyo ibitanda hariyo amamatera hari harakorerayo abakozi tuyakeye turafite amaorudinateri n'ibindi byinshi kandi tuje gusa twaratanze n'akazi ku bize n'abatize urumva rero n'umugambi mwiza urumva abakozi bo mu gitsi maze kujya hamwe tugaha akazi n'abize bamaze za kaminuza kandi bafite amayumanite tuba turiko turakora umugambi mwiza haba mu kurwanya ubushomeri. Twebwe tukavuga tuti abakozi bo mu nzu ni uko bohumura ikibazo cyabo cyaratowe ibiyeresete n'igicisuka mugabo umurundi yaciye umuganga aravuga ati iyo sabaje padiri iyo baza umukorezi abo bakoresha bo mu nzu urabona ko bakumva yuko abo bakoresha naho bagiye hamwe kandi rimwe na rimwe baduterera ko nabone bahora badufasha rimwe na rimwe mugabo naho badufasha abo bakozi ni uko bakumva yuko abakoresha turi dufata iya mbere mu guhiga agateka k'abakozi bo mu nzu abakozi bo mu nzu bwabo nibo dutegereza kujya hamwe tugafata inimero ya mbere dufata inimero ya mbere turanga agateka kacu mu bwabo ngaca ndanavuga nti aha agateka k'umwe cyangwa uburenganzira bw'umwe buherera n'ubundi butangurira ugaharanira agateka kacu kuko tutarengeye abakoresha bacu tuguma tuzi uburenganzira bw'abakoresha n'uburenganzira bwacu aho buhera n'aho bugarukira. Hanyuma rero tukavuga tuti erive n'ishyirahamwe ryabo ry'abakoresha baracyafite igikorwa ni uko bakizi itarakwigisha babakoresha bagifite agatima atari ko kwirukana abakozi mu ijoro bagifite agatima atari ko kubona umukozi wo mu nzu yuko umenga ni giporofeze yareze umwana yamugaburiye yatetse yafunguye mugabo ukabona nk'umukozi wo mu nzu nawe afata ikirahuri aruyita akanywa amazi n'abatangaye ahantu hamwe umukoresha yasiye abwira umwana ngo kimene nk'umukozi wo mu nzu akimwereye urakibagira yuko niyo yatujyanye umwana wiwe niwe amucunga niwe yafite imfungurwa zamufungura urumva rero ibyo byose niba utamenya mugabo tukibaza yuko abo bakoresha nabone ko bagiye mu ishyirahamwe batoza bahanahana ibyiyumviro bagatsinda bakabona akamaro k'umukozi wo mu nzu nk'uko umukozi wo mu nzu ari mu ba mbere batunze ubuzima bw'umukoresha abo bakozi nabo bagakunda ako kazi bakunda ako kazi bakajya hamwe mu ayo mashyirahamwe uko twayabashyiriyeho hama arangurira hamwe imigambi yo kwiteza imbere dutwame duteza amashyi ahubwo natwe tukabaho gufasha.
Urakoze Richard Irambona Hekana Belize ndiho ku bwayo yemeye yuko ubuzima bwabo kenshi na kenshi abo bakozi aribo babufise mu minwe yabo. Ishimwe kuri telefone muratwumva? Ishimwe?
Halo?
Yego me muratwumva muri he? Irindi zina mwitwa nde?
Kumvuze umutekano njego kutababwira hani kazina ariko ndi bonta aragitega.
Yego me turakubahiriza ibyo wifuza. Hanyuma uyifuza gushikiriza iki canke ni kibazo canke ni cyumviro?
Birimo byose. Mu bisanzwe nagomba icyo cyumviro cyo guharanira izo nyungu zabo bakozi bo mu nzu urabona yuko
keshi na keshi abakozi bo mu nzu sanga babakoresha batarakwiza imyaka yo gukora akazi ugasanga nk'umwana w'imyaka munani hari igice aho ntumbere usanga umuntu w'imyaka munani ariwe ariko akora akazi k'ubuyaya nsanzwe ndongoye ishyirahamwe ryo kugarukira abo bana bakiri bato bakoreshwa batarakwiza imyaka nagomba rero kumutumire yavuze yuko abasore nagomba yuko bikunze inomero yanjye mwoca tugira icyo tuza kuvugana
Gome sinzi ko woyimuha mu mwanya muto cyane muyimubwire imbere ko tubandanye
ndashaka kuyimubwira
nyarutse
cyane turi 8 amajana 525 amajana 8
Egome yazumvise ariko nico gusa wagira uterere canke hari ikindi wongerako
mubisanzwe byari nk'ibyo
Egome murakoze reka tugaruke kuri Madame Belize ndiho kubgwayo Madame Belize ndiho kubgwayo cyane cyane turiko dushimikira ku bakenyezi ibibazo turiko tubishira ku bayaya namwebwe abakenyezi hari bo bamabuja banyu kenshi na kenshi turumva yuko abakenyezi ari bo bakunda gutera kamo yuko bahohoterwa ugeranije n'abagabo ugacu usanga icyo kibazo nyene kiraza muri iyo miryango yanyu mwebwe nyene abakenyezi mukagirizwa yuko ari mwe muhohotera canke mutubahiriza gateka kabo bigeme nyene igitsina kimwe namwe ico mu kivuga kwiki
murakoze ego kenshi iyo umukozi canke umuhungu canke umukobwa akurikiranwa na twebwe abamabwa babo kuko umushinga ntahe kenshi ashike no kwasigwa akaruhuka mu rugo yo kubazwa udukorwa two mu nzu ubutubazwa ni twebwe abakenyezi mu gihe yose tubagize utwo dukorwa natwe turafite abo tuba twadushinze mu gihe tuba tukirirwa muzira rero tugiye kubakontorora ibyo babiriyemo bakora mu nzu zacu usanga amakosa menshi nitwe tuyabona ko nitwe tuzi ingene bikorwa kandi iyo tubonye ikosa ntidushobora kubyihanganira kuko ega ku bisanzwe ntituza n'umukozi kuko tutabishoboye kubikora ni umwanya muto tuba dufite guhohotera abakozi nabyo urumva tugeza kumutegeka binashobotse ukamukanira kubwira umwereke ko wakoze ikosa niyo batabona ko tumeze nabi imbere y'abakozi twitwe turi hasi yabo gusumba abashinga nawe mu rugo natekere nko ku mukobwa wewe utamubwiye hasi abana ibyo tuba tugeze ariko tuba twamuhaye ubwo burenganzira ku bana kandi umushinga ntaza kuza badatwebwe ntabaza umukozi rero tubagizwe urashobora kubyiza agasakuti none ko umutama wanjye ankariye guca ugasanga nawe uguhe ukagiye gukora abo n'ibyononekaye mugabe bagizeho nawe tujya kwibaza wa mukozi yirirwa muhira ugaca utegerezwa kumuba hasi ukamukarira kumbure akosore korore aho aba yakushebye yego nuko ndabibona
Ego me turiko dusa n'abasozera ikiganiro cyacu Belize ndiyo kubwayo nyene muhurike mu runani rw'abakoresha mwanavuze yuko mugira amanama nawe bakozi muganira iki mu majamumake
twe tugira amanama n'abakozi bitewe n'abakoresha twebwe hagati yacu abakozi cyane cyane turabahimiza kugira bagende mu mashyirahamwe y'abakoreshwa abakozi bafite amashyirahamwe ubwabo nabo bakabereka ingero nziza yo kugira mu gihe ashyitse mu rugo rw'undi muntu ibikorwa ukuntu bigezweho gukorwa natwe twegize inama hagati yacu twebwe abakoresha turerekana hagati yacu ibikorwa ku twe kuyagaburira ari umuhungu cyangwa umukobwa mu nzu tukamenya umwe wese aho ageza n'undi ahakangurira kandi umwe wese turerekana agateka k'umwe wese mu rugo kugira ngo bikunde tubafate neza ntibibone ko ari nk'abantu atakamaze mu rugo turabyigisanya ko twese turi mu biganiro byacu
Urakoze mutubabarire umwanya usa n'udusize turiko dusa n'abasozera reka tubashimire Belize ndiho kubgwayo twongere dushimire na Richard Manira mbona kuri akanya keza mwashimye kuganira n'ijwi rya Amerika namwe mwese mwagize uruhara muri ikiganiro Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro ibiganiro bica kujya Amerika birabandanye.